Ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika giye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwamtse nshuti mwese mu dutiza amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatanu itariki 23 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2018 muri kumwe na Frederic Undikije.
Umwana w'umukobwa kugenda hariya ngo ni umustari kujya kuri iriya stage akihanika hariya ubwana bw'ubuhungu buraho buseka bibwira ngo buramuha agaciro kandi bakamutesha. Icya mbere ni ukubwira umuryango ngo nyamuneka.
Uyu ni James Buningoma, umuyobozi mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco. Hari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru cyari gifite umugambi wo gutera kamo abanyarwanda kabasaba kumenya guhitamo imyambaro ibahesha agaciro. Inkuru kimwe kiganiro cyatanzwe n'umuvugizi umuhari RNC ahakana ibirego uyu muhari wagezwa hamwe n'inkuru yerekeye igikorwa kimaze kurangurwa no mu rwi rw'igihugu cy'u Burundi bujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha Abarundi. Cyo kimwe n'amakuru yerekeye higanwa mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Mwaramutse Frederic. Ndamutse n'abaduteze amatwi. Abakozi hamwe n'abasirikare b'ishyirahamwe mpuzamakungu ni bari muri Centrafrica barengewe kandi barageramiwe, ivyo bitangazwa n'intumwa ya ONU muri Centrafrica mu nama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano harejo ku munsi wa kane. Parfait Onanga Onyanga Anyanga murambabarira yavuze ko abakozi ba MINUSCA abasirikare abapolisi hamwe n'abasivile bama batewe n'imihari yitwaje ibirwanisho hamwe n'iyindi mirwi yabicanye ku murwa mukuru hamwe no mu bindi bice byo hagati mu gihugu. Onanga avuga ko imihari yitwaje ibirwanisho ibandanya kudurumbanya umutekano mu gice kinini cy'igihugu cyane cyane mu buseruko hagati hamwe no mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu. Muri raporo iheruka gusohoka umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres avuga ko umurwi wa MINUSCA udashobora wonyene kwikorera umutwaro wo gucungera umutekano wonyene muri ico gihugu. Asaba leta ya Centrafrica gufata iya mbere mu kwihutisha gushira hamwe imirwi yose irwana mu gisirikare kimwe c'igihugu kugira haboneke agahengwe muri ico gihugu. Umukenyezi wa Perezida wa Amerika Melania Trump yaragendeye adateguje leta ya Texas ni mu kigo cyashizwemo abana batandukanijwe n'ababyeyi babo ku itegeko rya leta ya Trump ryo guhasha abimukira binjira muri Leta Zunze za Amerika baciye ku rubibe rwo mu bumanuko bw'igihugu. Urwo rugendo rwejo ku munsi wa kane rwabaye nyuma y'umunsi umwe Perezida Trump asinye itegeko rihagarika gutandukanya abana ku babyeyi babo kandi rwari rutumbereye gushigikira abana barenga 2,300 batandukanijwe n'ababyeyi babo. Umutambukanyi wa Perezida ku munsi w'Imana yari yashikirije ko adashigikiye uko gutandukanya imiryango akavuga ko ababazwa no kubona abana batswe ababyeyi babo. Igihugu cya Pakistan kiremeza ko umukuru w'abarwanyi cyari kimaze igihe kirondera yishwe n'igitero cy'indege ya drone ya Leta Zunze za Amerika mu buseruko bwa Afghanistan. Icyo gitero cyabaye ku igenekerezo rya 13 zo ku kwezi kwa gatandatu cyabereye mu ntara ya Kunar iri ku rubibe rwa Afghanistan cishe Mullahe Fazlullahe yari arongoye abatalibani muri Pakistan gihitana n'abandi bakuru mu muhari wiwe. Abategetsi ba Leta Zunze za Amerika nabo nyine baremeza icyo gitero ariko ntibashima gutanga amakuru menshi ku vyabaye. Leta Zunze za Amerika zari zaremereye gutanga imiliyoni 5 z'amadolari kuzotanga amakuru y'uwo mukuru w'abatalibani. Fazlullahe yagirijwe ibitero ku banyamerika hamwe n'abanyepakistani kuva akigenywa kuba umukuru wo muhari hari mu mwaka w'2013. Igihugu cya Turukiya cyatangaje ko kigiye gushyira amatagisi ashika ku rugero rw'umuriyaridi 1,800,000 z'amadolari y'Abanyamerika ku bidandazwa bikorerwa muri Leta Zunze za Amerika mukwihora ingingo nkiyo yafashwe na President Trump yo gushira amatagisi ku vyuma vyinjira muri Amerika. Ishira hamwe mpuzamakungu ry'ubudandaji ryashikirije kwiyo ngingo ya Turkiya izokora kubidandazwa nk'imodokari, ibizuku, impapuro, umuceri hamwe n'itabi biva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku munsi wa gatatu niho ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya naryo ryatangaza ko ryakoze urutonde rw'ibidandazwa biva hano muri Leta Zunze za Amerika. Iryo shyirahamwe rikaba rigiye kuzotangura rero gutoza amatagisi agera ku rugero rwa 25%. Ingingo ishobora kuvyura intambara y'urudandazwa mpuzamakungu, na cyane cyane mu gihe President Donald Trump yotangura gutoza amatagisi ku modokari ziva ku mugabane wa Buraya zinjira hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukurangiza naho amakuru y'inkino, umurwi wa Argentine wa Lionel Messi usanushize ukuguru kumwe hanze kuko ushobora gutaha mu nkino zibanze mu higanwa ry'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ziriko zirabera mu gihugu cyo Burusiya. Nyuma yo gutsindwa ibitsindo bitatu ku busa mu rukino rwahuje na Croatia ejo ku munsi wa kane, kazoza ka Argentine muri iki gice cya mbere kazovana no kwindi mirwi biri kumwe mu murwi de igiye kuzovyifatamwo mu nkino ziri imbere. Kuri wa gatanu izo nkino zigeze ku munsi wazo w'icenda. Brazil ikina na Croatia, Nigeria ikina na Iceland, igihugu cya Serbia nacyo gikina n'igihugu cy'u Swiss. Namakuru tubandanya tubatohoreza.
Urakoze Aloyiza ku makuru uhejeje kudushikiriza. Umushikiranganji imico kama ndetse n'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco baratangaza ko bagiye gutera kamo abanyarwanda kabasaba kumenya guhitamo inyambaro ibahesha icubahiro. Ivyo byatangajwe n'umushikiranganji imico na siporo Uwacu Julienne mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ejo ku munsi wa kane. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Sumtakaboyi ari i Kigali mu Rwanda.
Mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu hagiye hagaragara amafoto y'abana b'abakobwa b'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye imyambaro isa n'iyo baciyemo kabiri. Ibi byagarutsweho cyane ku mbuga nkoranyambaga, ababyeyi bamwe batangaza ko imyambarire ibateye inkeke ndetse abarezi bo bagatinywa kuvuga ko batabona uko babigenza babyihoreye. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane, minisitiri ufite umuco mu nshingano ze yatangaje ko nta tegeko rigena uburyo umuntu akwiye kwambara mu Rwanda ririho, ko ahubwo bagiye kurushaho gukaza ubukangurambaga bahereye mu muryango. Uyu ni minisitiri Uwacu Julienne.
Icyo rero kumva dukwiye gukora cya mbere ni ukwigisha Abanyarwanda, tukavuga ko ibibereye abandi cyangwa ubera ahandi tudakwiye kubifata uko byakabaye ngo tubizane hano. Dukwiye kugira ubushobozi bwo gushungura no gutoranya ibitubereye, hanyuma muri rusange tukagira navuga guhura na twese abantu bakamenya umwambaro umuntu yambara n'aho wambarira. Kuko hari umwambaro ushobora kwambara aho utagenewe ukaba mubi, ariko wambara aho wabugenewe ukaba uba mubi. Ntabwo dufite itegeko mu gihugu rivuga ngo abantu bambara batya, ariko muri wa muco no mu byo duhuriyeho nk'Abanyarwanda hanze umuntu abona akabona biragayitse akabona ntibikwiriye.
Bwana Vuningoma James umuyobozi w'umunteko nyarwanda y'ururimi n'umuco nawe avuga ko icyo bagiye gushyiramo imbaraga ari ugukangurira umuryango uko abana babo bakwiye kwihesha agaciro.
Ukubwira abana bacu b'abanyarwandakazi yewe n'abahungu, ntituvuga abakobwa gusa, iyo ubona umwana w'umuhungu ufite ipantaro igiye kugwa yigana ngo ntibigezweho, ibyo byose burya bimutesha agaciro nuko abatabizi. N'umwana w'umukobwa rero nuko umwana w'umukobwa kugenda hariya akigurisha ngo ni umustari, kujya kuri iriya stage akihanika hariya, ubwana bw'ubuhungu buraho buseka bwibwira ngo buramuha agaciro kandi bakamutesha. Cya mbere ni ukubwira umuryango ngo nyamuneka.
Urubyiruko cyane cyane urw'abahungu rwavuganye n'ijwi rya Amerika rugaragaza ko rudashyigikiye imyambarire y'urukozasoni babona kuri bashiki babo, ko basobanura ko ibatera ibishuko.
Umuntu ko yikwiza nawe abyiyumvamo, kitwica ni ukuvuga ngo hasohotse iki uyu munsi ndambara iki,
niko bavuga ngo nesitire ngena ndabyanga cyane n'imico mibi. Erega basore ni nk'amashanyarazi, iyo duhuye n'umukobwa wambaye gutya wera nkana njya nk'umusore cyangwa kukumwifuza ariko wenda tugaruye bigarutse bya kera byari byiza cyane kurushaho erega nabandi aba badamu bafite abagabo babambara akajipo kabageze hano ukavuga ati ni wa wundi ufite umugabo n'umwana
abakobwa bakiri bato basanga badakwiye gukomeza gushyirwa mu majwi kuko ibyo bakora byose babirebera kuri bakuru babo ndetse no kuri ba nyina
kuko ntago nzambara birebire mu mata yambara birebire no kushirebe gutegetse umva bikuvunye ku giti cyawe iyo ubonyambaye imina umva ushatse kwambara iyo mina iyo baguhaye ijipo ndetse ukayicisha akabibona ntagishyira gutwara umva na nyina nta kintu bitwaye
ko ntago uzabona amada wawe yambaye utuntu dutoya narangiza ngo nawe wambara ibinini kandi watabyambara ugasanga umubyeyi arajya mu isoko akagura nyine umwana we utuntu tugufiya ntabwo umwana azareka kuyambara azagumya yambara
bagombye kubanza kubica ku babyeyi kuko aba ntabwo baca ababyeyi batabikoze
noneho mu rubyiruko ni ukubarenganya
ni ukuturenganya nyine ko natwe tubona ababikora bakuru bacu ari bakomeje kutwereka urugero rwiza rwo kwambara imyenda idahesha agaciro
biro byo kuvuga ngo mu ishuri ngo mugomba kwambara ibigeze ku birenge ni ukubahohotera
ni ukuduhohotera byo biragaragara
ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu rwanda gitangaza ko mu mashuri kuko hari ikibazo cy'imyambarire y'urukozasoni aho usanga umunyeshuri baramuguriye umwambaro umukwiriye yagira ku ishuri akawucamo kabiri gusa abanyeshuri bo bakayemeza ko iki kibazo kidakwiye kureberwa mu bakiri bato ahubwo kumenya neza iki kibazo kwiye gutangira mu muryango mugari Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Mu ntango z'indwi Ijwi rya Amerika ryakoze ikiganiro ku kibazo cy'umutekano muke muri groupe ma ya Bijombo iri mu karere ka Uvira aho ni mu ntara ya Kivu y'Amaja epfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri ico kiganiro umwe mu batumire akaba na vice president wa mutualite y'abanyendu yavuze ko uyo mutekano muke uterwa ahanini n'imirwi itwaje irwanisho y'abanyamahanga iri muri ako karere. Uyu muyobozi yavuze ko muri iyo mirwi irwanya ubutegetsi harimwo ingabo z'abanyarwanda yita iza General Kayumba Nyamwasa arongoye ihuriro nyarwanda ARNC umuhari utavuga rumwe na leta y'u Rwanda. Umugenzi wacu Diane Ninahazwe yarabajije umuvugizi w'iryo huriro nyarwanda ARNC Jean Paul Turayishimye ku birego bagirizwa n'abayobozi muri Congo. Tubatega amatwi.
Umuntu wo mu banyindu baramwumvise ariko ntabwo amakuru yavuze dushobora kuyakonfirma kuko ntabwo avugira ihuriro nyarwanda gusa ibibazo bera hariya tuzi neza ko leta y'u Rwanda ibifitemo uruhare nta kindi ni ukugira gusa ngo hakomeze hateze umutekano muke muri kariya gace.
Ibyo by'u Rwanda turabyihorera gatonya tuvuge gusa kuri ibyo by'abarwanyi buba babarizwa mu muryango wanyu bariyo canke ntibariyo
ni uko nyine uvuga uti twabyihorera iby'u Rwanda kandi jyewe icyo nzi iyo miryango ifasha na leta y'u Rwanda irwanira muri Congo hafi ya yose iyo twagiye tuvuga nifashwa na leta y'u Rwanda guteza umutekano muke mu bihugu bya Congo ndetse n'i Burundi. Twebwe ntitwigeze tubwira abantu iby'ingabo zacu ahubwo leta y'u Rwanda ikomeza kuvuga ngo hari abarwanyi bacu ngo
none muri make mwebwe murahakana ko muri iyo canke muriyo
yewe nuko nyine ukomeza kuvuga utienda tubihakane cyangwa tubyemere. Icyo nashaka kuvuga nuko izo ntambara twazumvise muri preview we zivugwa n'umuntu nawe tutazi ariko uko byagenda kose twebwe tubona ko leta y'u Rwanda ari izifitemo uruhare ariko ntabwo ari twebwe inyihuro nyarwanda tubifitemo uruhare.
Muri make rero nta barwanyi banyu bari muri ako karere ka Bijombo
aho bavugaga nge nta barwanyi bacu mpazi nibaza ko ari ibintu ari propaganda ikorwa na leta y'u Rwanda.
Abanyagihugu baba ngaho bo baremeza yuko bamaze kubabona bakemeza ayo makuru n'amakuru rero twofata nk'ibinyoma cyane.
Imitwe bavuga ni imitwe myinshi myinshi cyane ndetse bakanavuga ko harimo n'abarwanyi bacu kuko binagoye no kumenya koko nabo barwanyi ngo nabahehe bariho babona hari iyo mitwe y'abafurero hari abanyindu hari abavuga ko ari ab'i Burundi bakanavuga ngo n'abantu bacu. Gusa ikintu nasabaga kubwira nubwo wakomeza kuvuga uti yenda kuvuga iby'u Rwanda ntitwabivuga ariko urebye nabyo ukurikije ibibera mu Rwanda n'izo ntambara bakomeza kuvuga banatinya amaherezo nuko zizabaho kuko abanyarwanda bamaze gushyirwa mu mwanya aho kandi nta bundi buryo kugira ngo barenganurwe bushoboka uretse ko bazageraho nizo ntambara bagasanga ariyo nzira yonyine isigaye kugira ngo bigobotora karengane bari
muravuze yuko bavuze ko ari imitwe nyinshi ibarizwa muri iyo groupement ya Bijombo mukanavuga yuko banatoma ku rutoki bamwe mu ngabo canke mu barwanyi bo bari mu ihuriro nyarwanda RNC none nico shoboka yuko hoba hari abarwanyi banyu bari hari yahama namwe ntimubimenye
ntabwo ari uko tutabimenya yenda kwebwe ni turamuka tugeze igihe cyo kuvuga ko abarwanyi bacu bagize uruhare mu mirwano runaka ntabwo tuzareka kubibabwira none se wowe ko mbizi ko ari umunyamakuru kuva kera ubwo intambara zose leta yarwanye muri Kongo yajyaga gushaka abarwanyi bakayumva nyamwasa cyangwa bihuro nyarwanda
hanyuma none mwebwe abarwanyi aho mwemera ko abarwanyi banyu bari ni hehe uretse aho muvuga ko mu Bijomba tabari
kuvuga ko mu Bijomba badahari yenda cyangwa se bahari yenda icyo ngicyo ntabwo nibaza ko ari cyo gikomeye cyane bibaye ngombwa ko ihuriro nyarwanda rivuga ya operasiyo za gisirikare ni mwebwe ba mbere muzabimenya kandi ntabwo twajya kurwana n'abanyekongo aho tuzaba turwana ni mu Rwanda ntabwo ari abanyekongo
usibye Bijombo muri groupement ya Bijombo hari ahandi bo babari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
ngenda mbyumvana nanjye abanyamakuru cyangwa se leta y'u Rwanda twebwe mu byukuri ikibazo dufite ntabwo ari Kongo ikibazo dufite tugifitanye n'u Rwanda kandi koko natwe igihe nikigera tugasanga ariyo nzira tugomba gukoresha tuzajya mu Rwanda ni ikibazo cyacu kiri ntabwo tuzateza intambara muri Kongo
muri make Jean Paul turayishimye muhakanye yuko atabarwanyi bihuriro nyarwanda RNC babarizwa muri groupement ya Bijombo
nibaza ko iri ari propaganda ya leta y'u Rwanda ariko natwe igihe kizagera ko tugira icyo tuvuga aho duhagaze kubijyanye na ziriya mburuzo muri Kongo
murabihakanye rero
abarwanyi barwara intambara zo muri Kongo abo ntabwo ari abarwanyi bacu
abiwanyu n'ubwo ato bari bo bakoze izo ntambara muri Kongo bariyo canke ntibariyo kuko niho hagaze ikibazo
yewe si nshobora kubikonfirma nk'uko abo muntu yabivugaga icyo nakubwira cyo nuko harabafatirwa muri za Uganda muri za Tanzania mu Burundi na he hose ni muri Kongo
biwanyu
y'u Rwanda ikavuga ko abantu ari abantu bacu gusa turagira ngo dusabe ko leta y'u Rwanda yakemura ibibazo abanyarwanda bafite bitaba ibyo n'izo ntambara ikabizazibona kuko ikomeje gusa nkaho ari cyo yifuza
Jean Paul turayishimiye murakoze cyane gose kuri kano kanya mu hijo rya Amerika
ndagushimiye nawe
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mugiye imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya
Mukuru murwi w'igihugu jejwe gukurondera ukuri no kunywanisha barundi Musenyeri Jean-Louis Nahimana yaratangaje ko abantu bashika 77 ari bamaze gushikiriza amakuru y'ivyo banzi muri uyo murwi arongoye avuga kandi ko hamenyekanye abantu barenga 100,000 bahitanywe n'ubugizi bwa nabi bwabaye mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'abantu 200,000 bakekwa kuba bagize uruhara muri ayo mabi ni nkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Remo Nzimana ari i Bujumbura mu Burundi
umugwi ujejeje kurondera ukuri no kunywanisha barundi sever wemeza ko mu myaka 3 maze uri ku kivi umaze gutororokanya ibishinga nawe by'abantu birenze ivyo wari witeze Musenyeri Jean-Louis Nahimana awurongoye avuga ko hambavu yabituye uyo mugwi hari nabo uyo mugwi wegereye kugira urondere ukuri kuvyabaye
biharuro no vuga nti no kurenga birarenze kuko abashoboye kuza kwitura uyo mugwi wacu nabo twashoboye gushikira twebwe nyene baraba ba 77 ariho 67 baje ku bushake bwa ariko ariho nabandi barenga 1,000 twebwe nyene twegereye binararibonye kugira ngo baducire umugani batuyagira ibyo babonye muri iki gihugu
afatiye kubishinga nahe byabamaze kubitura mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi urongoye Severi yemeza ko wamenyekanye abantu baba 200,000 bakekwa kugira uruhara ku mabi yajetse mu Burundi n'ababa 100,000 bahitanywe n'amabi yabaye mu Burundi
barashoboye kudufasha kumenya abantu barenga ibihumbi ijana tanywe n'ubugizi bwa nabi bwabereye muri iki gihugu baratubwira abantu bashika hafi ibihumbi mirongo ibiri bikekwa kuba baragize uruhara muri ayo mabi twagaragaje no kuronda amazi ko abantu benshi bishwe bunyamaswa ntibashoboye gushingurwa abataye mu binogo rusange naho nyine twakwiye imitumba yose turatohoza hafi binogo rusange birenga ibihumbi bine murumva ko ari igikorwa gishimishije ariko igihambaye rero no kwicara tukiga kugira ngo dutegere none ayo mahano yashitse muri iki gihugu bigenze gute niki twokora kugira ngo tuzitire ayo mahano ntazasubire kuvugwa muri iki gihugu cacu
mu gihe ikiringo umugwi Severus sigaranye kitarenze umwaka mwishyirahamwe initiative echangement tugendera ubuntu bo babona ko uyo mugwi kwiye kongerwa ikiringo Saturne ico yemeye arongo iryo shyirahamwe afatira ku bikorwa uyo mugusigaje gukora
abawushyizeho babonye yuko uwo mugwi ivyo washyitseko bitari bwahere basha gushyiraho ubundi buryo bw'uko bobandanga ivyo bikorwa kuko ivyo kurekoreranira n'ivyo kumenya ukuri si ibintu vyo musomye kandi mwumvise ko akeneye n'abantu b'abahinga bo mu buryo bwinshi bajya bita menya ingene abantu biyumvira apsikologe bize kahise bajya bize kuzura ibisigarira abantu nyine bavyize n'ibyo mugwi nawo ntabufise ntibaza ariko rero uyu mwanya niwo bukwiye
mu mugwi Severi hose uko babibona Musenyeri Jean Winahimana yemeza ko ikiringo gikwiye kugwikorwa casaba umwanya munini carangiye
ikiringo kirakwiye nabwiye ko igikorwa cari kigoye kwari guhumbira kuja kurondera inkuru mu gihugu kuko vyadusaba gukwira igihugu cose ariko igikorwa gisigaye ubu ni igikorwa co mu biro ni igikorwa c'abahinga bicara hamwe tumuze tubarosa abo bahinga n'ukwezi kumwe bashobora kwicara bakitondera ivyo bibazo byabaye ico no kwita mu gifaransa analyse utuma kwa abantu bakaza gusigurira abarundi nk'abagize uruhara muri ako kahise naho nyene ntidukeneye gutuma kwa abarundi bose tuzofata bakeyi mugabo bari bafise amabanga yo hejuru cyane gusigurira abarundi kugira dutegere muri rusange ibyo rero navuga nti n'ibikorwa no mu mezi abiri umuntu ashobora gukora
ikiringo cy'imyaka ine cyahawe umugwi Severi kizorangira mu kwezi kwa cumi na kabiri uno mwaka wa 2018 itegeko rigenga uyo mugwi riremera ko ico kiringo gishobora kongerezwa ikindi kiringo cy'umwaka ni mu gihe abagize uyo mugwi bo bisaba bikemezwa n'inama nshingamateka iminsi 15 imbere y'uko ico kiringo kirangira I Bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Impunzi z'abanyekongo ziba mu ikampi impunzi ya Kavumu mu ntara ya Cankuzu zirashima umubano zifitaniye n'abarundi baba mu micungararo ikampi n'umubano ushimisha n'abarundi aho bemeza ko nabo baharonkera inshuti nshasha ubu bakaba bageze aho bahana n'abageni n'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Fidel Sabimana
ikambi ya Kavumu iri muri komine ntara ya Cankuzu yugura itariki 15 kwezi kwa gatanu 2013 ni kambi yo mwamoko atandukanye y'abakongomani abarundi bo kwanda bagoye ababembe abanyamurenge abafurero abashi n'abavira bamwe muri izo mpunzi bavuga ko abarundi babafasha mu kwiyungunganya mu kudandaza canke kubaho barima ivyo navyo bikabasabiriza mu mibereho na igihaseri yagabanije imfashanyo kuri izo mpunzi zuwe na mashora umupfakazi yahunze ahunganya abana batanu
kundana n'abarundi nka jewe mbanza n'irivyema ku ideni kadandaza kisha nasigara nubunguke nkabahereza umutaji bakanzanira nifu ikiri jana nta mahera na rumwe ndabaha kubera ntayo ndo mfite kadandaza bagaca baza nkabahereza amahera yabo niho rero mbona yuko mbaye haka kabiri mfite ndiyeranja nkagura uturengarenga nkagura gatore nkagura kabucunga tubanye neza nukuri turakundanye tubanye neza turabasabaho turima bakaduha tukarima cyure narakibashimiye cyane baratwakiye tubanye neza nta wanjye wangu
n'abarundi baba mu micungara y'iyo kambi barashima umubano w'izo mpunzi abakongomani Mariko Tegeka numwe mu batware batowe ku mutumba wa Kavumu
urabona twebwe iyo bakenye turabafasha natwe iyo dukenye bakadufasha nabo nyine iyo ngaha bagize inama baradutuma ko
inama yiki
inama yo ku mitumba nkaha ubona tubana twebwe baradutumira tukaza kumviriza natwe kandi twagira inama ari cyo tubona kigomba kubonekara tukaza tukabatumira bakanze
kumunjanye n'umutekano murabira hamwe
iyo habaye nk'umuntu yadukije akaza kutwononera nk'imirima tumufashe turamuzana hano tukaca tuta hamwe tukumvikana hanyuma kabandi ko twari tubanye
ubwo ntavyo guhana abageni
abageni bariyo yarugiye mu Barundi aragenda ubuze nawe kandi ino tukamureka none bose sabana ikiremwa abana
ijwi rya Amerika ryashoboye kuganira nawe mu Barundi bashingiye muri zo mpunzi z'abakongomani
abamaze guhana
abageni
ehe wowe wabiriwe ngamwe kandi
twasaba Imana rote
bayo gute izindi mpunzi ntibakwinuba
turabana amazi nyene tukayaga neza nta na kimwe cyangoye twarashimanye nyene tukavugana tukagira n'impapa ndabamenye
nyawe ndareba Kadia n'umutamakazi afite umukobwa yabiriwe mu ikambi ya Kavumu arashima uko yakigwa n'abakwe kandi aremeza ko bamubereye abazimya muriro beza cyane
nyoko wowe uza kuraba umukwe ngaha
aho nta muraba hari kiri yakoze we aho yari wanje yari mfite umwana ahubwo yarakoze neza kuzi wari kikumuraba
iyo uje kumuraba wakigwa gute
na banyakira rubyeyi ego bakanzima ko nakigwa mu bundi ku wundi mukwe nawe nyene ni kwanyakira kandi anyubaha guko abandi bose banyubashe
ega yarakukwereye canke muri ko murabivugana
jewe guko gukwa ni umwana mu bandi niba abana neza nta na kimwe kibafise kibafashe none wumva noza kumugora nakunyaronka ya yanje yarahiye ihiye nta na kimwe nokoye aba bamwikambi barangarukiye ko baramfasha utwondya baramfasha impuzu baramfasha kunyu n'agasabo none tubanye neza batashi bashitse twese dukundana tugendana duhana kabisi n'agahihiye ico nico shimira Imana
uwo mwana mwiza uremezwa n'umuyobozi w'ikambi ya Kavumu Thomas Yagura ndetse ukanashimangirwa n'ishyirahamwe gita ku mpunzi ya CR bamenyesha ko mu gukomeza uwo mubano ibice cumi by'abarundi bo ku mutumba wa Kavumu biga muri iyo kambi imyuga itandukanye ku buntu bakigana n'impunzi z'abakongomani n'abagwayi banaho nikora bo muri Kavumu barashobora kwivuza ku ivuriro riri muri iyo kambi ata amafaranga atangishijwe ikambi ya Kavumu irimo impunzi zirenga gato 18,000 muri abo ibice 52% bagizwe n'abakenyezi n'abigeme mu Cankuzo ni mu buseruko bw'u Burundi Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ibyemezo bitandukanye ku bibazo bitari bike twumviriza ijambo ry'intamarara ryerekeye imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Inyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuye mu masezerano yerekeye umugambi w'igihugu cya Iran w'ibigwanisho roho nyanganda zigasubiza ibihano zafatiye ico gihugu kubijanye n'uwo mugambi amasosiyete atari make yahagaritse imirimo yayo yerekeye budandaje muri Iran kubera ayo masosiyete adashaka kurenga ku bihano ico gihugu cyafatiwe mu ijambo yashikirije i Washington icegera cy'umushikiranganje jeje w'ikigega cya Leta ku byerekeye iterabwoba n'iperereza kubijanye n'amafaranga Sigo Mandelke yaragabishije ko kenshi bitaba byoroshye ku masosiyete agirimiri mu budandaji n'amareta kunamenya nuko biriko bikorana n'igihugu cya Iran kubera icyo gihugu gikoresha uburyo buyovya bwo kuronka amafaranga Mandelke avuga ko Iran ikoresha inzandiko ziganywe kugira ishobore guhisha abantu bakorana nayo irarondera ahari uburyo bwo gushobora gukora imirimo yayo atanumwe amenye ibiriko biraba ivyo mu gihe Iran ibiriko ishigikira ibikorwa bigayitse haba guha amafaranga abagira iterabwoba gufasha gukwiragiza ibigwanisho roho nyanganda cyahe gutyoza uburenganzira bw'ikiremwa muntu Mandelke avuga ko abantu bakwiye kugurura amaso yabo bakabona ukuri kunyifato iranga igihugu cya Iran avuga ko igituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano Iran ari uguhagarika ibikorwa by'iterabwoba ico gihugu gikorera mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi ugushigikira intwaro irangwa n'ubwicanyi ya perezida wa Siriya Bashar al-Assad gukora misile balistike hamwe no gukorera mabi abanyagihugu icegera cy'umushikiranganji ajejwe ikigega muri Amerika kubijanye n'iterabwoba n'iperereza rijanye n'amafaranga Sigal Mandelke asaba amareta n'amabanki mu makungu kuba amagabo kunyifato y'igihugu cya Iran ayo mareta n'ayo mabanki ategerezwa kumenya ko kugirana imirimo y'ubudandaji n'igihugu cya Iran birimo ibibazo yatangaje ko abazogirana iyo mirimo y'ubudandaji na Iran bazobibazwa. Mandelk yatangaje ko Amerika n'ibihugu bicuditse bitegezwa gukorera hamwe kugira biremere igihugu cya Iran kugira gihindure imigambi yacu. Muri cyo gihe amenyesha ko Amerika izobandanya gushira ahabona ibikorwa bigayitse by'igihugu cya Iran no gufatira ingingo utwigoro tw'icyo gihugu two kuyovya amakungu kugera mira inzego mpuza amakungu zijejwe amafaranga no kurenga ku mategeko y'ibihugu bicuditse na Amerika hamwe n'abandi bakorana na Amerika.
Ya jambo ginamara ryabashikiza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za Amerika. Tutimwese mukundi radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tuboneho kandi akanya kugushimira ingenieur yadufashe mu ngabwe z'uma hamwe na Fatou Kalala yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro ari kumwe na Frederic Nkunikije amakuru nayo mwashikijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifuje amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.